mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwironeza nshuti mwese muduteza matwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu ya kakanya. Kandi dukomeje kubifuriza umwaka mushya uzababere mwiza kandi munawubonemo ibyo mwifuza byose. Mu makuru yacu ya none turongera tugaruke ku ntasho abakunzi b'ijwi rya Amerika bakomeje kutugezaho bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza. Mukanya turazibagezaho ariko duhereye kuri aya makuru. Mu Burundi abagabo bagera kuri 200 bo mu ntara ya Kayanza nibo bamenyekanye mu mpera z'uyu mwaka ko bahohotewe n'abagore babo bashakanye. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Agateka k'abagabo karahungabanywa mu mihinga itandukanye y'intara ya Kayanza, byemezwa na bamwe mu bagabo biyemerera ko bakoregwa mabi n'abakenyezi bubakanye. Uno mugabo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bamusanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi, avuga ko atakenshi atevye kubera yuko umukenyezi wiwe amucura bufuni na buhoro.
Ego cyane ni kuvuga ko amabi abagabo twe dukoregwa ahakuru ni kwiganza kw'abagore mu ntumbero yuko basaronka aho bavuga, twe bafise aho bavuga bakumvirizwa, ariko twebwe abagabo ntituronka aho twitura ngo twumvirizwe. Nkaje nihereye ko ibyanje ni birebire kwifuza kurara mu kabare utavuga ngo ndi umubose ndiko ndasorora canke se ni umunsi mukuru mfise, kwifuza kurara mu bubare nkarondera umuntu ku mugoroba ngurira icupa rimwe nkariteramako bibaye ngombwa kugira ndabikunorirarako sintahe muhira kubera atanoba ntashe bivanye n'umugore muhira nsanga yabyimbye akangana inzu yose tutanashwanye.
Muri iyo ntara ya Kayanza haribonekeza kandi abakenyezi bati ngo bagasigira abana bagabo bahora bubakanye. Uno yaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ari mu bo vyashikiye.
Ewe uyu dusanga iciyumviro nuko gusa umubabaro utangana. Ajewe ku ruhande rwanje ngaha aya umbona ishusho ni nk'uko bokwereka bafle igaragara itagira mu mikoro bivanye n'umuryango w'iwanje. Ego kuko nkajewe ubu uya ndibana mu rugo bivanye n'umudamu wanje yagiye antana abana yaransigiyemwo mu bana yansigiye yaransigiye umwana afise umwaka umwe n'amezi 9 ushikana n'ubu umwaka n'amezi 3 araheze uwo mwana yaje ndamuretse. Urumva narahohotewe harageze naho jewe mvuga ati umudamu wanje kwanshwani yakabagiye ngiye kumucura yambwiye ngo wewe ntitukiberanye bivanye kagateka kabo baronsingira ngo karenze abantu babagabo.
Abagabo muri iyo ntara biyemerera ko bahohoterwa n'abakenyezi bubakanye, bavuga ko batagira gitabara. Ni mu gihe abakenyezi bobo bakorewe mwene ayo mabi basanzwe bafise ibigo bitura. Ibibabaza bamwe mu bagabo bavuga ko bakorerwa mu bafatiye ku gitsina.
Nukuri twebwe twararushe, abagabo twe twararushe nukuri. Ntaho dufise twitura, n'uwo tubibajije yaba umugenzi duhanuje avuga ati abagore nibo bagezweho. Twebwe ntaho dufise twitura, ariko abadamu bobo barafise ikigo cabo bitura. Ndavye ni mesaje mbi turiko turatanga mu bana ubwa mbere bwo. Ubugira kabiri hageze aho umudamu uyu wanje yifuza kuntorera imbuga itakabwira umuntu ko azonshumita umunsi natashe naborewe, byaranshiye umutima. Urumva ko ari inkuru y'incamugongo. Kumbure Imana niyadufasha tukaronka abadufata mu mugongo. Twebwe twaragiye hamwe turiyoroganiza nk'abakorerwa amabi y'abagabo, turatanga ivyiyumviro hirya no hino. Turabona ko abagabo n'ukuri muri kazoza tuzogira aho dushitse natwe kugira ngo tubone neza na neza yuko dufise natwe aho tudodora bakatwumviriza.
Mu kibano na cane cane abakenyezi baremeza ko iruhande y'amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme, abagabo nabo nyene bayakorerwa naho hari ababigira ibanga. Uno mukenyezi yaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abifitiye gihamya.
Naho abigeme cangwe abacunyizi bahohoterwa mu rugo birashika n'abagabo gasanga birababaye ko barahohotewe, ariko ntibikunze kuja hejuru cyane kubera umugabo nyene aguma yihagararako kugira ngo ntibimenyekane ngo bisatire bije hejuru kugira ngo mu kibano ntibimenyekane cy'abandi bagabo ngo babimenye kubera bicebuneka yuko mengo nta jambo afise akumva mengaragaye.
Amabayi afatiye ku gitsina agena ingaruka mbi mu rugo. Abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badondagura bimwe mu bice bishika mu miryango. Uno mukenyezi n'umwe muri bo agira ko atanga n'impanuro.
Yaba rihohotera rifatiye ku mugabo cyangwa ku mugore biragira ingaruka mbi mu rugo. Urugo ntiruheza ngo rutere imbere, indero y'abana iraheza ikagorana kubera uca usanga ubwo rugo ata muntu ahari aruhagarariye. Hanyuma ugaca usanga n'itunga rirasabagiye, ni ukuvuga nta muntu usanga arujejwe ngo avuge ati ngomba kuruzigama, umwe wese uca usanga yigira hirya no hino.
Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu iruhande yo gushinga amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme, hari abatanguye gushinga ayaharanira agateka k'abagabo. Joseph Mujiji ari muri abo, ashima ko hari abagabo batanguye gushirijwe hejuru bavuga ko bahohoterwa mu ngo, agasaba ko abajejwe intwaro bogerageza gukinga ayo mabi afatiye ku gitsina kugira aranduranwe n'imizi.
Bavuze ko abagabo hago bagabo gusa kwivuga ngo nawe ko bayatera imbere bakiza. Rero hariho igikorwa gikomeye cyane abantu bokora, nuko mu nyigisho baronka giye kubaka ingo mubashiramwo ingene bobana, ingene bokinga amavi afatiye ku gitsina, kuko karahara mu ganti bacura abantu ntibafise inkuru zikwiye ingene abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bobaho, ingene baremwe n'ingene mu kibano babifata. Hanyuma abo bantu bo mu ntwaro umukuru mutumba niwe ahinda kurongora ingo, kuko n'umugabo n'umugore mu rugo bafise ubutumwa bahawe n'umukuru w'igihugu bagiye kuragana. Icyo gihe ubwo butumwa ujya kubona ko baburanguye umukuru w'umutumba. Umukuru w'umutumba amenye ko ingo zose amenye ingene zibayeho, kuko nicyo kintu cya mbere ajejwe, amenye ko umutekano utabaye mu ngo nta mutekano mu gihugu buhari. Abitanye ko kigenda muri komine hakiri kare bitarayangara, ubwo y'amatati yawe udutse n'ibisanzwe mugabe kibi n'uko yangara bigateba.
Ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango ku rwego rw'intara mu Kayanza gitangaza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2018 gushika mu mpera z'uno mwaka w'2020 abagabo 195 bakorewe amabi. Florence Ndikumana umuhuzabikorwa muri icyo kigo akamesha ko mu ntumbero yo kurandurana n'imizi mabi ashingiye ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ariko harakogwa amahimiriza mu makomine agize intara yose ya Kayanza.
Uko nabibabwiye mu kanya turi mu bihe byo gutangira umwaka mushya w'ibihumbi 2021, uko tuwutangira nako abakunzi bacu bakomeje kutwoherereza ubutumwa bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza. Reka ubu tunyarukire mu ntara za Makamba, Bururi na Rumonge twakire izo ndamutso.
Yewe ni twamiranye bagira Radegonde, nkabamvuka muri province ya Bururi commune Songa. Nashaka nifurize umwaka mushasha umubyeyi wanjye ari muheka muri komine Songa, akaba yitwa Ntinyitwa Angela. Nifuriza umwaka mushasha mukuru wanjye aba mu kirenga ariko nta kirutse Imana pesi, nkamubwira ati Imana umwongere umugisha muri uno mwaka mushasha agugwe neza agize neza. Nifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi zose aho ziri muheka muri komine Songa zose, sinabadondagura ngo ndabamare. Hari uwitwa Sandrine Niyimpa, Mozarine, Salimana Sabine n'umuryango wiwe uritagara bose, ndabaramuki n'abari matongo bose muri izore muheka bose.
Jewe ni kwa gatatu ndatse mvuka mu ntara ya Rumonge, komine ya Rumonge, umutumba ni Rukinga. Hanyuma jewe akazi kami cyose ndi mu foroma, nagomba gutaka rero naje inshuti n'abagenzi nabifuriza umwaka mushasha w'2020. Ubwa mbere nohera ku mugenzi wanjye yitwa Niyukuri Venisa, hanyuma akaba ari we nyine w'abana banjye, ubwa kabiri njagenda ku muryango wanje ni mukuru wanje yitwa Habonimana Onesime ari ibuyengero ikirama hanyuma uwa gatatu ni Nasutimana Joseph ikaba nyene ari imukirama uwa kane bigata bukwe yitwa Nyandisimioni ari munyabitanga komini ya Tunga uwa gatanu ni mabukwe yitwa Baranyikwa Milika nawe nyene ari munyabitanga hanyuma uwa gatandatu ni umuntu adutwara Treasury Mesesha Kwa District Matana uwindwi ni umusizi adutwara nyene mu karere k'ubuvuzi ka Matana yitwa Proje uw'umunani ni Titiere w'iwanje Sandra Dosane w'umweka yitwa Diomana Siriro nabo dukorana bose hanyuma uw'icenda ni Buramatari wo mu Rumongi hanyuma bose ndabifurize umwaka mwiza w'2021 bawurambemo
ndabaramukize neza yitwa Sengerine Diogene nanyifuza kwifuriza umwaka mushya abavyeyi banje bari mu Kabimbira muri komine ya Rumonge aho muri zone Buruhukiro umuvyeyi wanje papa akaba yitwa Ndayizeye Marake hamwe na Nikimaye Eterine inyuma y'abavyeyi nifurize umwaka mushasha abatuvukana bose kina bacubi ya nyumba tatayiza abanyeshuri twiganye primaire ngaho nyene kuri ekore primaire mu Kabimbira tatayiza abarimu banyigishize ngaho kuri iyo primaire ndasimbiye ku mugara tatayiza papa wanje mutoya na mama wanje mutoya bandetse papa yandetse ku mugara yitwa Asheri akaba ari prefete d'esprit kuri Mugara ndatayize na mama mdogo wanje ari ngaho nyene ku mugara yitwa Ediroza akaba ari umwigisha wo kuri Mugara ya gatatu aho nyene ngaho ku Mugara ndatayize abanyeshuri twiganye kuri lise Mugara hamwe n'abigisha bose bo kuri lise Mugara bagiye bandera nabo ndabafata nk'abavyeyi banje ndatayize abo twabanye ku Mugara mu karere ka Kabyiru twibaniye neza bose ndabatayize bose abanyumva bose ati zengera ni Diogene arabatahize ndabifurize kugira umwaka mushasha mwiza w'2021 baze baburonke mw'ico bipfuza byose kandi nkabipfuriza n'ukukomera mu gakiza hanyuma twongera dusengeranira murakoze cyane mugire umunsi mwiza
nitwa niyo kuri Venisa ndi mu Rumonge ku Rukinga bwa mbere ndatahije mwebwe muduhaye umurongo ndabipfuriza umwaka mwiza hanyuma ndatahije kandi ababyeyi banje bari Isonga Munyabitanga n'abavukanyi banje bose ndabifuriza umwaka mwiza baze bawurambemo ndatahije mukuru wanje yitwa Ndeho Bugaya Pauline n'umuryango wiwe ari Bujumbura mu Kanyosha na mukuru wanje Ndayinginga Sifa ari mu Cyangwe n'umuryango wiwe wose ndatahije kandi muyomba wanje ari mu Cyankuzo niyukuri Rike ndatahije abakorega bose twiganye aho bari hose ndabifuriza umwaka mwiza ndatahije Musinga nawe wanje Gatoto Odasi Mani muhezagire muri uyu mwaka n'abana tufise Mani tuduhezagire tujye tuburambemo nabo bose banje ndabifurije umwaka mwiza n'abo tubana mu rupangu bose aho bari Mani tubahezagire namwe murakoze cyane.
Akazina nitwa Ndayiragije Fanuel duherereye aha muri komine Songa ntara ni Bururi reka duhere intasho aha nyene ku gatumba aho duherereye ndacangura kone umuntu azwi ku izina rya Nyandwi Eri umudandaji akomeye cyane w'amayinite ama ndasinda hirya gatoyi aho bita mu ibumba ndahabona mwigisha yigisha abana neza cyane ari ku izina rya Fideli ndasuga haruguru gatoyi ndabona Samueli ndamanuka gatoyi hepfo yanje na uwo bita Radani nsingira hakurya ndabona umuyobozi yobora neza cyane etablissement yacu ariwe Vena ndasingira gatoyi hirya ndahabona Chongera Esperance araho ibuvumu ndahabona Maraki ndahabona Izayi ndabona uwo utazira Neftari ndamubona ndamuramutse ndabona Norma ndabona Vena cha ndingira rwo gatoyi kuri Centre de Santé kandi ndahabona uyu muntu muganga Odas ndamwifurize nowe nziza cyane nimbire ya foka toi ya hon ndabona umuntu azwi ku izina rya Ephraim ndahimbaze ni bon frère ndamwifuriza umwaka mushasha amacha ndahabona zamirizi zamirizi ndakuramutse nawe ndakwifuriza umwaka mushasha ndaceba gatunyisha zimbira mu rumugi ndahabona umuntu cyamazwi ku izina rya Hakizimana Celeste ni mukwiza tunga aho kugicumi ndamuramutse nce mbona Vitali aho kumutambara kumuramutse ndetse ndamwifuriza nawe nziza cyane ndabonane ama zimbira ibusebwa ndahabona Gilbert Gilbert ndakuramutse na tiyo joni muri kumwe ngati kusebga chenga chila gacho yi mkubwa kukibu wafu nda habo na kabodro takunamute na wina kifujize munga kamushasha wa hiviri na mironjivi nari mge ukuzeru wa machanu uvoki chani kumukumu nda habo na dogu dogu machajira kasiusi na wenda kuramute chasi mbila kulika minuzi ujumbula nda habo na umugenzi wanje hunda chana yutuwa peresi halihona na cheve halihona bado na vine chenga chila gacho yi aho vita mugihugu chazambia mkwa mkuru nilu saka nda habo na administratiere François ndahabona uwo muntu Pierre Grandfield ndakuramutse ndahabona Erize ndamuramutse ndahabona Ezekiel ndahabona Johasi na wengine ndakuramutse ndahabona Eliakimu mwaka mushasha ama changaruka gatoyi ndahabona abadirecteur bose nyina kuri mu byaranje Jeremy ariwe administrateur na wengine ndakuramutse chambona executive nyanishi arahamugazanga na wengine ndamuramutse chambona abashefu byo zone erizenda yirakunda kuramutse ndakwifuriza umwaka mushasha
ni kwa murundi ndabese abavuka muri komine mabantu intara ya Makamba mutumba mubundo nkaba nizi ibijyanye n'indimi mu gisata beta langue literature anglaise ubu wenye nkaba ndi umushomeri nitegereje rero umwaka mushasha uwitwa Nyabenda Irere akora ngaho muri BCB n'umujera wa BCB Makamba uchumi ziyatele, numuigisha, abangawanyo ni Makamba, watasha numuzei wanje, mutama yitukwa zindayo uskari, numuzei wanje, yitukwa kabula violet, naba hongu tuvukana, kutawa shukurani, feliste, namushika anje yitukwa Nyabenda, murakote, murakote. Nukufuga amru unu waka mshasha na vifuri jikuruka kuri zesu la kura wa jirama garami uta Ego, nuko
Jeni tuwa, jezuwe ndi mwani Ndaha, mwiko mine songa, inani ururi indano, vitiru tu ndwe Jendi fuiza umaka mwiza, abano Saboru mwijango, iwa achu wosa ururi izi Nghaja, chanichana wanfarahi wujumbura mukanyosha, ndawona awagisiko ndabona mushika nzara aho nyene ariho munanzara mu kito cya rugombo nabandi bose turi kumwe ngaha ku mutumba wa rutunzwe n'abanyakijyama nabo twaha dukinya na vore anda bifuje umwaka mwiza cyane uko uronkamwo ibyo bifuza byose donc prayer yabo yose kwiyogana neza muri 2020
ibyo gusenga François ashaka gutaraza inshuti n'abagenzi nagomba mbere kuri imwe z'amenyesha makuru ndoge ugatumba muri komine Songa muri zone Muheka mbone mutwara ariwe mutama w'uwanje chef de zone da yagijerize mbone n'umutambukanyi wiwe ndabyabona da Froza mbone n'umubyeyi wiwe Yarugwa Sadoke na mutase ni Noel nziza n'umwaka mushasha mbone Nyazberi Faza ari ngaho imurambi ndamubwire nti big up sana umwaka mushasha mbone ndakengera amoni avukaho nyine muheka ngaho imurambi primeri mugabo bose yahengamye ari bujumbura ngaho umugatumba ndamubwira nti big up sana hama twagiye mbone muvukanyi wanje itwa Nyungu Christophe ndamubwire nti big up sana na wifuriza umwaka mushasha kama mbone abo turi kumwe ngaha muri Zambia umufanzi nkunda cyane yitwa Ntashonagize Tenier ndamubwire nti wirambire mbone umugenzi yitwa Ezida kuki Makamba turi kumwe ngaha i Zambia ndamubwire nti big up sana nawe nyine mbone abafanzi ngaha mu Rumonge Shimiri Mana Pierre tuvukana n'ukugwanje big up sana n'umutambukanyi wiwe singamya bitanga mbone umugirango wa Pasteur Juma ndabwire ni big up sana birambire kuramwanje Claude kuranga ku hospital Bururi ndoge nga ku kijyama ndahawe n'umuganga Jirie avura nga ku kijyama ndamubwire ni big up sana nawe nyene Imani murinde baruke kumusuize mbone umugyango wose uhari ndabwire nti komera muyomba wanje Fideli ngaho kumusuize nawe nyenda mugire ugire ibe byiza mushikanje madame Claude ngaho mu bitanga nawe nyenda mugire ndugire ibe byiza ngaho mu rumoga Kizimana Celeste ati gute mugaho kudakoma ego mbone samirize ndamugire nti nibiki nibiki mwaka mushasha dogo dogo ngai mukungu bimeze gute abumbone abavukanye banje nkunda cyane ariyo Darse ariyo bita Fridoline tishike nawe nyene ndabwire nti nubwo wagize agisidimani rakubona Imani barinde ama zime ngaho kumuhuta ndabone niyo rukundo Angeline mukazana wa kigeka ndamugire nti komera abafanzi bose bari ngaho murambi banyandweri bafanweri kapodoro kapodoro ndamugire nti big stuff sana Vitali kumutambara Jojo ni ngai murambi niko leo nagomba nifuri mwaka mwiza wo nkunda cyane ariho ndamugire nti big up sana murakoze Imani barinde
yase sina kandi nitwa ndi kuri muri ndizi aba mberereye kayoboro mu ntara ya Makamba aba nashaka gutashya muri uno mwaka nagera ku kwita umwaka mwiza abasabira amahoro umutekano amagara meza reka ndetse n'incunga kwitunga byambereye mu mutima uwa mbere akaba ari umufatanyi wanjye yitwa Ivoma uwa kabiri akaba ari mama wanjye ari mu Rwanda uwa gatatu akaba ari soko wanjye ari mu Rwanda uwa kane akaba ari papa mudogo ari mu Rwanda uwa gatanu ni Transferi turi kumwe ngaha mu Kayogoro n'impunzi Teofile uwa gatandatu ni umwana wanjye irantekereje kesha ubu butumwa nabifuje amagara meza amahoro umutekano iterambere ibyo byose mu mwaka w'2020 bagerageza hamwe mu mwaka w'2021 bafite amagara meza
yego meza niko ni oregerero ni dasi ubu batazira bagatamba muri komine Bururi ahantu umutumba Rungu urutoki ya Bururi wa mbere ni puri umwaka mwiza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatambukanye n'abana be na mama wacu wari muri Amerika yamusiganga ari mu cyaro mu Bujumbura n'umuryango wanjye uri mu Rwanda n'i Bujumbura mu Kanyosha yamwibye abakozi bo kuri radiyo y'Ikiganiro bishyize umwaka mwiza mu ndimi wanjye n'imana yarongore yakomeze ubwo ngo tuvuge ko niwe wacu muri Jane Bamba ni muri Jane Munini n'amakateri yitwa Nina Abba Nyagatoki na mama wiwe Yesu ari mu buri ndabifurije imigisha itanzwe n'Imana na jewe ndayikuyemo
isa ndashimye Patrice aba ndi muri komine Rumonge zone Rumonge kuzi nka yamba aba nifurije umwaka mushya umuryango wanje nifuriza umwaka mushya abigisha banje dukorana nifuriza umwaka mushya abategetsi banje tubana muri cyateye nka yamba nifurije umwaka mushya na TCA na DCA baturongo muri ntara yacu na kumwe yacu mu by'uburezi abose nabifurije ko turubwira n'imigisha n'imizagiro ibikorwa byacu twifuza gukora uyu mwaka aba nkifuriza kandi na barumuna banje batari muri Tanzania nifurije umwaka mushya n'umuryango wa mujomba wanje bari muri Amerika nifurije umwaka mushya na muramu wanje Amisi n'umugenzi wiwe bari i Canada na Miruho na banyina ari Norvege nibagiye na mushikanje aba kumutambara amakumari izo bose nkaba ndashyirije umwaka mushya kugira ngo ibiba byiza
njye nizo ndayifukamire Emmanuel nkaba mvuka mu ntara ya komine Burundi mutumba n'ikiremba nifurije umwaka mushyashya madamu wanjye n'umwana wanjye akaba n'abandi nyine dukorana ngaho ku ibarabara Leone Dasi Matiso nyine bacuruza nkanjye n'abarongoye intwaro ngaho iremba abanifurije abarundi bose umwaka mushasha twazoronke mu matano ubusi n'ababanyi bose tubana ugatumba ndabifurije kuronka amahoro bazoronke mw'ibyo bashaka byose
jewe nitwa n'intunze cyose batagira jokeri ndashaka kwifurije umwaka mushasha abavyeyi banje bari hari isonga muheka kabiratiyeri degerani yuhire n'abo tuvukana bose 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 ati bonane inshuti abanyi abagenzi abanyeshuri bose se twiganye kuri college muheka abanyeshuri twiganye kuri lise lubanga abanyeshuri twiganye kuri lise kominale buruhukiro n'abandi bagenzi bose ndabatahutse bagire umwaka musa sarumbe 2021 ubabere umwaka w'amatano ubuki abarundi rusange ndabatahirije hamwe bose bagire umwaka mushasha ariho cindareveri ari ngaha turi kumwe muri Malawi hariho umwungara bita mandepu ari ngaha hirya gatoyi kurija muri tawuni hariho marake niyo gushima ari muri zambiya ferikisi ari south africa hariho barutazaro ariya muri belgike n'abandi bose nabanifurije umwaka mushasha abamenyeshamakuru mwese mutubabere umwaka w'amagara meza w'ibikorwa byiza murarandikwe muri cyose na hose murakoze
nditwa Niyosaba Angesa nkaba Makamba mu ntara ya Makamba umutumba wa Makamba ya kabiri abadifuza gukwifuriza umwaka mushasha ubwa mbere inshuti n'abagenzi ababyeyi banjye abo dukorana kw'ishuri n'ahandi n'abo tubana basanzwe banditse izina rya Ange Kanesa nk'uko bashoboye kurangiza bakagirirwa amahirwe bagashyira kurangiza umwaka w'2020 bagashyika muri 2021 ndayifuriza ko babera umwaka w'imigisha umwaka w'imiyegagiro ibyo batashoboye gushyika ko mu mwaka w'2020 abagira batera intambwe babyunguke muri uyu mwaka mushyashya utanguye
mperereye ku rubanda muri komine Bugito mu ntara ya Makamba nitwa Mutandaho Mutandaho nifuriza umwaka mushyashya abamenyeshamakuru bose nifuriza umwaka mushyashya umuperezida wacu nyakubahwa Evariste ndayishimiye n'uburongozi bwiwe bwose n'abarundi bose bakunda amahoro kwa Bujumbura inshuti n'abagenzi nkifuriza ababyeyi banje umwaka mushyashya mwiza nkifuriza abo tuvukana bose nkifuriza umwaka mushyashya abanyarubanda bose aho bapfa bakagera bari mu mahanga bari kuturondera uko barondera mu mahanga habifuriza umwaka mushyashya mwiza tuwuge ntiwutuge ndabifuriza yuko boronka amahirwe meza kandi bagashobora gufata ibyo bari kubararondera bakabironka mu mahoro n'umutekano
ego akazina ni Hakizimana Sise amvuka mu ntara ya Rumonge komine Buyengero ifuriza umwaka mushasha umutambukanyi wanje ni Bizimana Janine hamwe n'umwana wanje Alicia abafyeyi Federico Christiana ama nkanifuriza nabo turi kumwe Asine Charlotte Janeti ego nkanifuriza umwaka mushasha abantu bose banyumva abandi abanifuriza kuranigwa muri umwaka wose
ni kwareze kimwe Imana mva mu ntara ya Makamba komine Makamba mva ku mutumba w'Inyanga ndifurije umwaka mushasha mwiza Edide Mawe nayo ndifurije umwaka mushasha umupatoni wanje ni urukundo ndifurije umwaka mushasha abazeyi banje eka n'abagenzi banje bose namwebwe ndayifurije umwaka mushasha mwiza nkabifuriza kuzogira umugisha muri uwo mwaka muzoronke ibyo mwaremu wifuzamwo Imana ibahezagire
ubwo muri ko muvugana na Eraste Niki imbere avuka muri komine Kayogoro nkaba ndi Imakamba kuri Franke bo aba mbere bo twifuriza umwaka mushyashya n'abarundi bose muri rusange hanyuma tukifuriza umwaka mushyashya ugwaruka dusanzwe turongoye muri koperative Sangwe hanyuma turifuriza umwaka mushyashya abavyeyi bacu hanyuma ndifuriza umwaka mushyashya abavukanyi eka n'abagenzi bose aho baherereye baba bari mu Burundi n'abari hanze abo bose ndabifurije kuzoreranigwa no kuroha ibyo bifuza byose reka Imana ije ibane nabo mu buzima bwabo hanyuma ibarinde indwara n'ibindi byose byota bibahungabanya
Tuti muduteza matukui ahani wadustoreja makuri achio kuri isaha ndawa shimira kwa mga isa mungu kuri kila izguri ya Amerika shimira na wajenzi banje mfashize gutegura aya makuru wayashize hamwe ni Fasil Gabeho na hukuri mikro mgarikunga na anje edigwema obafashize kuya kuri kila ambaseze humbi furiza ama horo na mahirwe muru yu mga kamusha udi humbi wili na makunya inarimwe Urambe kimu, uga he.